Yesu ariko arajana ishengero ryiwe mu gihugu cyaryo akoresheje ukuboko kwe k'ubushobozi ahantu hatagira hataba ivyanduye kure y'amadidane ryahora ririmo twasuye kuririmba tuti Imana ihabwe icubahiro Imana ihabwe icubahiro kubw'ubwizigirwa bwayo Dushime Yehova tumushimishe indirimbo yo mwijuru tunezererwe Siyoni turirimba indirimbo nziza Yesu ari karategura abo yacunguye kubw'intambara yera kandi ari karabarongora abajyana ku ntsinzi nimwumve indirimbo nziza y'umunezero y'intsinzi Eraba umugwe batera bagana Isiyoni. Turaririmba kandi tuti Imana ihabwe icubahiro, Imana ihabwe icubahiro kubw'ubwizigirwa bwayo. Dushime Yehova, tumushimishe indirimbo mwijuru. Tunezererwe Siyoni turirimba indirimbo nziza. Yesu yubatse ishengero rimwe gusa ishengero atacyo ryogawa gera kandi ritagiramo akarohe ariko kubushobozi bw'umwansi ryarononekaye ryinjiye mu mwiza w'icuraburindi turaririmba tuti Imana ihabwe icubahiro Imana ihabwe icubahiro kubw'ubwizigirwa bwayo Dushime Yehova, tumushimishe indirimbo yo mwijuru. Tunezererwe Siyoni turirimba indirimbo nziza. Yesu kwerezo ry'ibihe ariko aregeranya biwe bose abo Satani yari yarashwiragije. Bariko baragaruka banezerewe, bariko baragaruka Siyoni banezerewe. Aho barindiriye azo barindiriwe n'umunezero uhoraho turongera tukaririmba tuti Imana ihabwe icubahiro Imana ihabwe icubahiro kubw'ubwizigirwa bwayo dushime Yehova tumushimishe indirimbo yo mwijuru tunezererwe Isiyoni turirimba indirimbo nziza turaririmba tuti Imana ihabwe icubahiro Imana ihabwe icubahiro kubw'ubwizigirwa bwiwe dushime Yehova tumushimishe indirimbo yo mwijuru tunezererwe Isiyoni turirimba indirimbo nziza
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn
Bendata bakundwa na bashiki bacu ndabaramukije cyane mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu Yesu Kristo Turashimira umwami kubona dufite amahirwe yo gusubira kumva buno butumwa biciye mu masanamu abona kugira ngo dushobore guhezagirwa n'ijambo riza kuvugwa na Mwenda Frank. Esichoma umwami agahezagira kandi Mwenda Frank igihe aza kutubwira ijambo ry'Imana aduhezagire natwe nitwaja kumva ijambo. Nimunkundire nsome ijambo ry'intanga marara ijambo riri mu cete cya mbere cyanditswe na Yohana igice cya gatatu Yohana wa mbere igice cya gatatu duhere ku murongo wa mbere ushaka kwa gatatu nimurabe urukundo uko rungana data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana kandi niko turi nje gituma abisi batatuzi kuko batayimenye murongo wa kabiri abo nkunda none turabana b'Imana ariko uko tuzomera kurahishurwa ico tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe kuko tuzomuraba ukwari Murongo wa gatatu. Kandi umuntu wese amuziga kwivyo ariyeza nk'uko uwo ari uwera. Bendata bakundwa n'abasiki bacu, dufise intumbero ikomeye cyane dushaka gushikira. Iyo nayo ni ukuzamurwa tugakurwa kuri ino si kugira ngo dushobore gucika ibizoba byose kuri ino si kugira ngo dushobore kwinjira mu bwiza kumwe n'umwami wacu. Dukorana umwete, dukorana umwete kugira ngo dushobore gushikira iyo ntumbero ikomeye. Nimunkundire kandi nsome ikindi cyanditswe kigira kabiri kiri mu Baheburayo igice cya kane umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Umurongo wa mbere nuko kwisezerano ryo gushika mu buruhukiro bwayo rikiriho, twiyubare kugira ngo kumbure ntihagire uwo muri mwebwe yiyumvira ko akererewe. Kuko murongo wa kabiri, kuko natwe twabwiye ubutumwa bwiza nk'abo, ariko ijambo bumvise ntiryabagiriye ikimazi kuko ritavanzwe n'ukwizera mu mitima y'abaryumvise. Ego benda trabaski bacu bakundwa, ukwizera kwacu gushitse kudufatanya n'Imana, kutubohera ku Mana, kandi dukeneye kuyihambirirako. Twasomye ngo ntihagire n'umwe muri mwebwe yiyumvira yuko akererewe. Nimwibaze namwe hamwe kwiherezo tugumye inyuma, mbega dusigaye hanze tutinjiye, mbega ukuntu twobabara. Nicyo gituma dukorane umwete, dukore twisuzume, turabe duhanga amaso iyo ntumbero, dukore byose kugira ngo dushobore kwishikira. Ese icyoma kino gitondo nacyo nyene kikagira icyo kidufashije kugira ngo tubandanye twegera iyo ntumbero. Dusengere hamwe twese. Data wa twese wo kwizigirwa, uhabwa icyubahiro n'ishimwe kubw'ubuntu bwawe bwinshi, kubw'ukugira neza kwawe, kubw'ubwizigirwa bwawe, ubwo wagaragaje kuri twebwe. Turashimira Imana, turagushimira kubona waraduhamagaye, ko twashoboye kumva ijwi ryawe, kubona twarashoboye kumva uvugishwa nawe, kandi tukaba twarashoboye kwemera ibintu byose nk'uko wabiduhaye. Nta buntu buruta ubwo twagiriwe, kuko turagushimiye Mwami kubona waradushize ahantu hataramutse, aho tuguma tukwegera, tugenda dutera tukwegera, tugenda tukwegera, dutera tukwegera, twegera ku birenge byawe. Nudufashe kugira ngo dushobore kugurura imitima yacu muri kino gitondo, tuyugururire ijambo tujya kumva. Nuduhezagire mu butunzi bw'ubuntu bwawe, hezagira umukozi wawe uwo uza kugira icyo utubwiye uciye muri we. Turabigushimiye kandi turaguheza icyubahiro, turagushize hejuru mu izina ryawe ryera ry'igiciro, izina rya Yesu. Amen. Umwami aduhezagire. Nanje nashaka kubaramutsa mwese bivuye mu mutima, kandi abifurize mwese aho turi i Zurich, tubifurize imigisha myinshi y'Imana abari mu mahanga yose no mu moko yose no mu ndimi zose. Ese cyo mpa ijambo ry'umwami murano masaha ya nyuma, kano kanya ka imbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo ligashitsa. Ese cyo mpa ijambo ligashitsa icatumye rirungikwa. Niba dufise amaso yuguruye, muri ico gihe turabona ibiriko biraba ku isi. Intambara, impuha z'intambara, ubwoba mu bantu, hanyuma hagacaza ibiriko birabera Gaza, hanyuma hakaza ibiriko birabera muri Israel, hanyuma hakaza ibiriko birabera Yerusalemu, hakaza ibi n'ibi n'ibi. Turashobora gusoma twese muri Bibiliya, tugasoma ibigiye kuba byose. Benda turabashiki bacu, dutegerezwa kurimbura kw'ijambo ry'Imana, kandi tukabikorana umwete mwinshi kugira ngo bose bashobore kumenya ibihe ukuntu bikuze, kandi bamenye yuko kuza k'umwami wacu kuri kurugi. Turaza kwiga ku mirongo mike muri Bibiliya, na cyane cyane ku ijambo ry'intangamarara badusomeye, iryo mwe Data Scheller yadusomeye. Buri ijambo ry'Imana ryose riradukangura. Ni twebwe ribwira muri kino gihe. Kituradishinga uyu munsi si byabaye mu gihe cya Aburahamu, cyangwa mu gihe cya Mose, cyangwa mu gihe cya Eliya, cyangwa mu ntango y'isezerano rishasha, ahubwo twebwe dushimira Imana kubw'ibyo bintu byose twasigiwe byanditswe. Ariko ubu ni twebwe, ubu nibiraba ikintu kituradishinga n'amasezerano twasezeranuwe kubwa kino gihe, kugira ngo ashobore gushitswa, kandi natwe dushobore kugira umugabane kuri yo. Reka duhere ku mirongo mikeyi, ndagusabye mwenda tabok usome. Reka dusome Yohana wa mbere igice cya gatatu umurongo wa mbere. Yohana wa mbere igice cya gatatu umurongo wa mbere. Murabe urukundo uko rungana Data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma abisi batatuzi nuko batayimenye. Nimba bisi batatuzi nuko batayimenye. Umwami wacu ashimwe kubw'ijambo nkiri litwereka ko kubw'ubushobozi bw'ubucunguzi bwashikijwe, bwasozerewe, twarakuwe mu byatewe n'ukugwa, twararonse imbabazi, twararonse kwizuza n'Imana, twararonse agakiza, kandi gutyo twacitse abana b'Imana. Turashimira Imana yo kwizigirwa, Mwami wacu, Umucunguzi wacu, Mwana w'Imana, ari nawe yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu, kugira ngo abana b'abantu, twebwe abana b'abantu, abo twe twari bo, dushobore gucika abana b'Imana. Kandi nk'uko Yohana abishimangira ngo niko turi abana b'Imana. Umwami nabishimigwe, turashobora gusenga dusenga Data wa twese ari mu ijuru, nk'uko byavuzwe kera ngo izina ryawe niryubahwe. Data, izina ryawe niryubahwe, nirishimwe, nk'uko byanditswe muri Matayo 6:9. ariko rino jambo lishobora gushika gusa mu bahungu n'abakobwa b'Imana, abandi bose abandi basigaye nta bufatanye bafise n'Imana, nta bucuti bafitanye n'Imana ngo ishobore kwitwa se wabo. Data niwe yatuvyaye, niwe yatuvyaye bwa kabiri kubw'ivyizigiro bizima. Nico gituma dushimira umwami wacu bivuye ku mutima kubwa rino jambo. Tukatubandanye dusome muri Yohana igice cya gatatu umurongo wa kabiri n'uwa gatatu. Yohana wa mbere igice cya gatatu umurongo wa kabiri n'uwa gatatu. Abo nkunda, none rero turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Ariko icyo tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba uko ari. Kandi umuntu wese amuziga kw'ivyo ariyeza nk'uko ari uwera. Kuri ibi navigende turavuga tuti amen. Turi abana b'Imana, kandi ubuntu bw'Imana twaragira ubuntu n'Imana, kandi turashobora by'ukuri gufata ubugingo bwacu tukabushira mu maboko y'umwami wacu kugira ngo ashobore kudukoresha. Aha sitegeko Imana yatanze cyangwa ngo Imana ibiduhatiremo, oya, n'ubuntu ni kubw'ubuntu. Imana yarakunze abari mu isi, aho ahari itegeko natwe turabizi ngo nk'akarorero ngo mutegerezwa kuvuga ubwa kabiri ko byanditse muri Yohana igice gatatu. Iri ni itegeko ry'Imana, ariko ibindi byose tubikora nk'abana b'Imana kugira ngo tuyinezereze, tuyishimishe, kugira ngo dushimishe umukiza wacu. Oh, turashobora kwinjira muri murongo wa Bibiliya, kandi turashobora kubona ikibanza cyacu muri byo. Nta kindi twakora atari gushimira Imana ivuye mu mutima, kubona ivyo biriko birashitwa muri twebwe tubirimwo, kandi tukaba tuzokwibonera iherezo. Kuko twebwe twese abavutse ubwa kabiri, kandi tukaba twararonse mwe muyera, turungurwa na mwe muyera mukuri kose, kandi ukuri kuragaragara. Amen. Ukuri ni nk'umucyo mu nzira ducamwo, mu nzira tubwirizwa kugenderamwo. Oh, Yesu, ukuntu twabwirizwa gushima kubona twarahawe uguhishurirwa kw'ijambo ryera ry'Imana nk'uko ryari rimeze ku ntango. Tubandanye dusome. Reka dusome muri Matayo cya gatanu umurongo w'umunani. Matayo gatanu umurongo w'umunani. Hahigwa abafise imitima itanduye, kuko aribo bazobona Imana. Uno murongo mugufi nawo ufise nuwa ngombwa cyane, nuwa nkenerwa cyane. Mu bintu byose byavuzwe muri uno murongo, icyangombwa, ikintu cyankenerwa, nuko tugira umutima utanduye. Kandi Imana yarawuduhaye by'ukuri, umutima mushya, ubuzima bushasha, imwe mushya. Amen. Ngivyo ivy'Imana yaduhaye kubw'ubuntu bwayo. kandi turashobora kuba mu mugwi wabo bafise umutima utanduye kandi bazobona Imana kubera ko tureka buri jambo ry'Imana rigakorera muri twebwe kugira ngo ukugomba gushitse kw'Imana gushobore gukoreka mu buzima bwacu. Tubandanye dusome reka dusome muri Yohana igice cya gatatu umurongo wa 16. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Uyu ni umurongo abantu bose bazi. Imana yarakunze abari mu isi ku buryo yatanze umwana wayo yabyawe umucunguzi wacu mukundwa Yesu Kristo kugira ngo ikintu gishasha gishobore kuvuka muri twebwe kuko ikivyawe n'umubiri n'umubiri umucunguzi wacu yavyawe na mwemu twebwe rero twebwe nk'abahungu n'abakobwa b'Imana natwe twavyawe kandi tuvuka ubwa kabiri kubwa mwemu yera kandi turashobora kugira imitima itanduye. Si ibintu umuntu apfa kwibaza mu mutwe ahubwo ni ibintu bizima by'Imana n'ukuri kw'Imana ivyo dushimira Imana bivuye mu mitima yacu. Tubandanye dusome reka dusome muri Yohana wa mbere igice cya kabiri murongo wa 28. Yohana wa mbere igice cya kabiri murongo wa 28. Nanone bana bato mugume muri we kugira ngo niyahishurwa tuze dushire ubwoba ntiduteterwe imbere yiwe ahazozira. Amen. Mbega ijambo ryiza, mbega ijambo rikomeye. Kugira ngo ntihagire n'umwe abona ko akererewe cyangwa asigaye inyuma, umwami Imana nagaragaze muri twebwe uko gufata ibintu nkama dushobore kubyinjiramo, dushobore kugira ukwizera gushitse, dushobore kugira ukumvira gushitse, twumvire ukumvira gufatanya n'ukwizera kugira ngo nitugire ubwoba, nituze tugire ubwoba, nituze duteterwe aho umwami azozira. Ariko kuri twebwe nk'uko byanditswe umugeni na mwemu baravuga bati ingo, natwe dushobore kuba muri wa mugwi w'abatoranijwe, tube mu mugwi w'abandi abo muri kino gihe bizera Imana canke bizera Imana kandi bakiriye amasezerano ku buryo bashobora kugira umugabane kuvyo Imana iri kirakora muri kino gihe. Mwami wacu nahabwe icubahiro. Ndabasavye bendata n'abasiki bacu, nimwemere buri jambo, nimwemere buri murongo wose kuva ku ntango ushya kuherezwe, nimusome, nimusubire mubisome kuko umwami aba ari kavugana natwe imbona nk'ubone aciye mu ijambo ryiwe. Aciye mu ijambo ryiwe gera. Tubanaye dusome. Dusome Abaheburayi igice cya kane umurongo wa mbere. Abaheburayi igice cya kane umurongo wa mbere. Nuko kwisezerano ryo gushika mu buruhukiro bwayo rikiriho.
So wollen wir ängstlich darauf bedacht sein.
Twiyubare kugira ngo kumbure ntihagire uwo muri mwebwe yiyumvira kwa kererewe.
Ja, die Verheißung der
Ego. Isezerano ry'ukugaruka kwa Yesu Kristo riregereje cyane, kandi icyo gituma dutegerezwa kuvuga ijambo dushize umwete igihe kirageze kugira ngo dushobore kwinjira mu buruhukiro bw'Imana nk'uko isezerano umwami yaduhaye riri. Hano murabona ko hashimangirwa kukuntu atanumwe muri twebwe atari wewe mwene data mukundwa cyangwa wewe mushiki wacu igihugu twa turimwo ibyo ntacyo bitwaye, ntihagire numwe muri twebwe abona yuko akererewe cyangwa ngo asigare inyuma. Nashaka kongera kubabona mwese nkeneye kongera kubabona, kandi n'umwami wacu mukundwa akeneye ko kuzobabona, ntihagire n'umwe azosigara, akeneye kubona abo bose abo amazina yabo yashoboye kuyandika mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama imbere y'uko isiremwa, akeneye kuzobabona mwese. Ndabasabye turegereje cyane kugaruka kwa Yesu Kristo ku buryo twabwirizwa gushimangira bino bintu tukabikomeza, dusohoke tuve mu bukonje, tuve mu kuremerwa, tureke ibintu bituremere, dusohoke mu bintu byose, maze rino jambo rishobore gushitswa muri twebwe twese. Tubanze turondere ubwami bw'Imana, ibisigaye tuzovyongerwa nkuko byanditse muri Matayo 5:33. Tubanze rero turondere ubwami bw'Imana, amasezerano Imana yaduhaye kugira ngo ashobore gushitswa muri twebwe, kandi ibyo bizoshika mu izina ryera rya Yesu. Tubanaye dusome. Reka dusome Abaheburayi 4:2. Kuko natwe twabwiye ubutumwa bwiza nkabo, ariko ijambo bumvise ntiryabagiriye ikimazi kuko ritavanzwe n'ukwizera mu mitima y'abaryumvise. Bene data n'abashiki bacu, iri jambo n'umurongo, mbega vyomarira iki? Vyotumara iki kumva ubutumwa, hanyuma ubwo butumwa ntitubushire ku kwizera ngo tongere tubwumvire? Turibaza ibyo mwene data Branamu yavuze, turibaza kuri mwene data Branamu yari yahawe ibango ry'ubukozi rivuye ku Mana kugira ngo ashobore kuzana ubutumwa bw'ijambo ry'Imana bwabwirizwa kwitangira imbere ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Niwe yahawe igikorwa cyo kugarukana imitima y'abana b'Imana ku kwizera kwa base. Bene data bakunda n'abashiki bacu, inyuma yahatahukaniwe muhira mu ijuru, naragiriye ubuntu n'Imana kandi narashikije ibango ry'ikorwa, narashoboye kujana ubutumwa mu isi yose. ndasubiye kubishimangira ko kuri abo ntacyo byamaze kiriya gihe, kuko igihe bumva ubutumwa buvuye ku Mana ntibabwizeye kandi ngo bongere babwumvire. Ivyo wewe na jewe tubihabwe, kandi twebwe twese tubihabwe, dushobore kwizera bivuye ku mutima, twizere by'ukuri bivuye ku mutima. Kandi tubikore mu kumvira kose, dukore ivyo umwami yadutegetse. Tubanaye dusome. Turasoma muri Luka 24 umurongo wa 49. Luka 24 umurongo wa 49. Umve ngira mbarungikire icyo data yasezeranye, ariko mugume mu gisagara kugeza aho muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru. Ano majambo nayo nyene afise akamaro cyane, atari isezerano gusa, ahubwo nibigize rino sezerano vyose, ngo nzobarungikira ivyiza biri mu iri sezerano. Ni ukuvuga ibiri muri iri sezerano ndabibarungikiye. Murabona ko atari isezerano rigaragara, si sezerano atakintu na kimwe kirimwo, oya, ahubwo ni isezerano ryuzuyemwo ivyo Imana yashaka kuduha, ivyo Imana yari ifishaka kuduha, ivyo vyose biri mu isezerano Imana yaramaze kubiduha, kandi nta kindi twokora atari ukuyishimira bivuye mu mutima. Atari isezerano gusa, ahubwo n'ivyiza biri mu iryo sezerano n'ibirigize vyose ibiri muri iryo sezerano. Turashimira Umwami Imana kubona tudafise isezerano rigaragara, ahubwo dufise isezerano ryuzuye rinengesereye, ubutumwa bwiza bushitse, agakiza gashitse, uguhishurirwa gushitse, vyose biraho. Turashimira Imana bivuye ku mutima kubw'ivyo. Tubanaye dusome. Reka dusome Abaheburayo igice ca gatatu umurongo w'indwi. Abaheburayo igice ca gatatu umurongo w'indwi. Nuko mwemuyera avuga ati, uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo ntimukomanaze imitima yanyu. Umwami wacu ashimwe. Uno munsi nimwumva ijwi ryayo. Aha murabona ko havugwa ngo uyu munsi, ntituri ejo hahise, ahubwo turi uyu munsi. Imana ntiyaduhaye amasezerano y'ejo hahise, ahubwo yaduhaye amasezerano y'uno munsi, kandi abariho ejo bararonse ivyo Imana yarategekanirije ejo hahise. Turashobora kubona kuva mu gihe cy'abagorozi ko Imana yishyuye ijambo ryayo, uko bagenda batera imbere, yagenda yishyura ijambo ryayo, kandi muri kino gihe turi kwiherezo, turi kwisozerwa kubw'ubuntu. Gutyo rero uno munsi ubu nirikira ijambo ryari ryo mu gihe cy'abagorozi, ijambo ry'igihe cy'abagorozi ryo turiko turabwirwa. cyangwa igihe byakurikiye. Ahubwo turashimira Imana kubona ijambo ryose ry'Imana riraturaba. Ariko murabona ko hashimangirwa ngo uyu munsi vyomariki kuvuga ubutumwa ku vyabaye kiriya giye cha Wesley, cyangwa tukavuga ku vyabaye mu gihe cha Luteri, cyangwa tukavuga ubutumwa ku vyabaye muri Kahise, nimba tudashobora gutahura cyangwa ngo dushobore gushinga intahe ku vyo Imana yasezeranye ku gihe cyacu, cyangwa ku vyo yaduhaye no kubyirikira akora muri kino gihe. Benda tena bashiki bacu, mwebwe mwizera ubutumwa bwavuye ku Mana, isezerano ni ryanyu hamwe n'ibiri muri iryo sezerano byose, kandi kubw'ubuntu bw'Imana tuzovyibonera vyose gushika kwisozegwa igihe umwami wacu Yesu Kristo azogarukira. Tubanaye dusome. Tusome muri Malaki gisha gatatu. Tusome Malaki kane. Malaki kane umurongo wa gatanu. Umve, nzobarungikira Eliya wavugishwa nanje umunsi w'Uhoraho uhambaye kandi uteye ubwoba utarashika. Bendata bakunda n'abasiki bacu mwisi yose, na cyane cyane bendata bose bakorera Imana, dutegerezwa gushimangira kuri ino sezerano muri buri butumwa bwose tuvuga. Ntihakwiye kubaho ubutumwa abantu bavuga ngo buci ruhande y'iby'Imana yasezeraniye kino gihe, kandi dufise ibice bibiri mu murongo muri uno murongo uri muri Malaki gice cya kane. Icyo cya mbere nuko azogarukana imitima y'abase ku y'abana, kandi iryo sezerano ryarashyitse mu ibango ry'ubukozi rya Yohana Umubatizi, nkuko icyo gishinga naye tugisoma muri Luka igice cya mbere umurongo wa 17. Yohana Umubatizi yari umuntu yarungitswe n'Imana mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo, kugira ngo ategure inzira y'umwami. Yaje mu mwemu no mu bushobozi bwa Eliya kugira ngo ategurire umwami ubwoko buroranye. Ariko igice cya kabiri cya Malaki kane umurongo wa gatandatu, igice cya kabiri cy'umurongo wa gatandatu, igice cya kabiri kivuga ko uvugishwa nayo imbere y'ukugaruka kwa Yesu Kristo, kwa azogarukana imitima y'abana b'Imana kunango kukwizera kwa ba data kuvyabereye Yerusalemu, kuvyabaye kuva cyagi hasukwa guswa haba guswa kwa mwemu yera igishengero cyo mwisenero rishase ryatangura. Kandi turashimira Imana muri zya njiri uko ari zine, turabwirwa iby'umwami wacu mukundwa, mukiza wacu mukundwa. Esukuntu tubishimira Imana, kandi nohanura abantu bose ngo musome bijya bice bitatu vya nyuma muri zijya njiri zine uko ari zine zose, kugira ngo mubone inzira yo gucishwa bugufi umwami wacu yacishijwemo, kugira ngo ashobore gushitsa ubucunguzi ku musaraba. Muri icyo gihe umuntu yokorora Mosozi abonye ukuntu Imana yakunze abari mu isi. Twari twarazimiye atavyizigiro dufise, atamana dufise muri buno bugingo. Gutyo turashimira umwami wacu Imana yacu kubw'ubucunguzi bwashikijwe. Ikintu nyamukuru muri kino gihe nuko imitima y'abana b'Imana bose ko igarugwa ku ijambo ry'inkomoko. Tugaruke ku nyigisho z'inkomoko, tugaruke ku kuntu byari bimeze ku ntango, ku mpano za mwemu, ku byamwa bya mwemu, ku burongozi bwa mwemu, kandi dushobore kugarugwa kuri ivyo vyose. Turashimira umwami wacu kubona yaraturungikiye umukozi wayo kandi uvugishwa nayo mwene Abraham, kugira ngo atugarure ku ntango kandi dushobore kuzibonera iherezo ku bw'ubuntu. Reka tubane dusome. Dusome Hosea igice cya mbere, igice cya kabiri cy'umurongo w'icumi. Hosea igice cya mbere, igice cya kabiri cy'umurongo w'icumi. Kandi ahantu babwiriwe ngo ntimuri abantu banje, niho nyene bazobwirirwa ngo muri abana b'Imana nzima. Amen. Aha ni twebwe tuvugwa, twebwe abanyamahanga, twebwe abatari mu bantu b'Imana. Ariko ubu kubera ko byari byanditswe mu masezerano yo mu isezerano rya kera ngo nzo kugira umuco w'amahanga gushika ku mpera z'isi, nkuko byanditswe muri Esaya 9:6. Ubucunguzi ku banyamahanga nabwo bwarimo kuva ku ntango, ni ukuvuga Imana yatanguranye n'Abisirayeli kandi izosozera kumwe n'Abisirayeli nyine. Ariko hagati na hagati hariho ishengero ry'abanyamahanga, kuko Umwami Imana nabo yabashizemo mu isezerano, yabashizemo mu isezerano, yongera arabivuga mu isezerano yahaye Aburahamu, amubwira ati imiryango yose yo ku isi izohezagirirwa muri wewe, nkuko byanditse mu itangiriro ya 12:13. Kandi niko vyagenze mu mahanga yose, mu ndimi zose, mu moko yose, umwami yikuriyemo abantu yacunguwe n'amaraso, abo bose bazoba mu izuka rya mbere kandi bazoja mu izamugwa. Yaributse isezerano ryiwe maze atwinjizamwo. Ese ukuntu twabwirizwa kubishimira Imana? Bendata n'abashiki bacu, tube abantu bashima kubw'ivyo Imana yakoze, yakoze muri twebwe muri kino gihe. Tubanaye dusome. Dusome muri Petero wa mbere igice cya mbere, duhere ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 16. Duhere ku murongo wa 14. Mumere nk'abana bagamburuka, mwishushanye n'ukwifuza kwanyu kwa kera ko mu gihe cy'ukutamenya kwanyu. Ariko kuko yabahamagaye ari yera, namwe abariko muba abera mu ngeso zanyu zose. Amen. Nashaka ngira icyo mvuze hano. Dutegerezwa kwiyambura umuntu wa kera maze twambare umuntu musha yaremwe mu kugororoka kw'Imana, kugira ngo dushobore kuzohagarara imbere y'Imana kandi ubugingo bwacu bushobore kuba ubuzima bwejejwe, bwerejwe Imana. Umwami wacu yaravuze ati niyeza kubwabo kugira ngo nabo bashobore kuba bejejwe mu kuri, bashobore kwezwa mu kuri nk'uko byanditswe muri Yohana 17:9. Gutyo rero twarashoboye kwibonera ukwezwa guciye mu ijambo ry'Imana, atari ukwezwa kwacu bwite, atari ubucunguzi bwacu bwite, ariko agakiza gashitse kubw'ubushobozi bw'ubucunguzi bwashikijwe ku musaraba i Golgota biciye mu maraso y'umwagazi w'intama. Kandi turashobora gushima yuko atari twebwe twiyeza twebwe ubwacu, ariko ijambo twakiriye mu kwizera niryo ritweza ngo beze mu kuri. Ijambo ryawe ni ryo kuri. Yohana 17:7. Ukwezwa k'umuntu bwite murashobora kugusiga muhira, ariko icyo twe dukeneye ukwezwa kuvuye mu ijambo ry'Imana. Reka dusome Abaroma 8:30.
Welche vorausbestimmt hat, die hat auch berufen.
Abo yatoranije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishirije, abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza. Amen. Bakundwa bende tano basiki bacu, nimuvyakire kandi mushimire umwami kubwibi. Abo yahamagaye, abo yatoranije, abo yahisemwo, abo yatoranirije kubana nawe mu bwiza, muri bo ntiyatanguye gusa, ahubwo yaramaze no gusozera mu nyonga z'Imana. Umugwi w'abacunguwe n'amaraso waramaze kwambara impuzu yera, uhagaze imbere ya cya kiyaga cy'ibirahuri. Umwami Imana abo yamenye, yaramenye kera bazokwemera, bazokwizera, bazokumvira. We rero we yatanga igikorwa ciwe muri twebwe, yarabikoze, yaragikoze, kandi azogisozera, ahabwe icubahiro. Dusome mu Baroma 8:14. Abaroma 8:14. Abarongorwa namwe mu Imana bose nibo bana b'Imana. Amen. Amen. Ndabasavye leka ndabisubiremwo kandi uyu munsi, kubera ko Imana yabishyize ku mutima wanje. Aya majambo ntimuyumve mu buryo bw'imirenza ko mwirenganira, ahubwo nimufate nkama. Kandi ndasaba mwenda tabor kugira ngo asubire asome uno murongo, kandi ngira ndabasabe umumwe muri mwebwe yumve yuko uno murongo umuraba ku giti ciwe, kuko ngo kuko uno munsi ijambo rya mwe muyera nitwebwe riko rirabwira wewe na jewe. Ndabasavye twongere twumve rino jambo. Abaroma 8:14 ngo abarongorwa namwe mu Imana nibo bana b'Imana. Amen. Mwe muyera arongora mu kuri kose. Gutyo rero tubwirizwa kuvuga tuti ko n'idini rya Pentecote bubavuga yuko ryakanguru rya Pentecote bubavuga yuko baronse mwemu yera baciye bigumira mu nyigisho z'ishengero rya kera, bigumiye mu nyigisho z'ubutatu, bagumye mu mubatizo w'ubutatu, kandi ntibarongorwa na mwe mu Imana. Kujya kuvuga mu ndimi kose nta na kimwe kumaze, kujya kuvugishwa bijya byose ntacyo bimaze, bijya bitangaza byose nta na kimwe bimaze. Oya, birakwiye ko turongorwa by'ukuri na mwe mu Imana, kandi nitube muri babandi wa munsi bazobwigwa ngo bango bazovuga ngo mbega nitwavugishwa mu izina ryawe, mbega nitwirukana amadayimoni mu izina ryawe, mbega nitwakoze ibimenyetso n'ibitangaza mu izina ryawe, maze umwami bikazuba ngombwa ko abishyura ngo mva imbere mwebwe sindabazi, nk'uko byanditswe muri Matayo igice cy'ikindi 42. Bene data bashiki bacu, igihe kigeze kuri igihe kirakuze cyane ku buryo bikwiye yuko dushimangira cyane ibyo bintu. Uno munsi ijambo rya mwemu yera nitwebwe ribwira, uno munsi hariko harashika iri jambo ngo abarongorwa namwe mu Imana mukuri kw'ijambo ry'Imana, abo nibo bana b'Imana, nibo bana b'ukuri b'Imana. Nicyo gituma dushimira umwami kubona yaraturongoye mukuri kose, kandi kubona akomeza aturongora muriko. Tubandanye dusome Yohana 17 umurongo wa 18 wa 19. Nkuko wantumye mu isi niko nanje nabatumye mu isi. Kandi nanje niyeza ku bwabo kugira ngo nabo babe begejwe mu kuri. Amen. Umwami wacu ashimwe kandi ashigwe hejuru. Nabo arungika atuma, ibyo biranyibutsa nk'uko mubizi, ndashobora kubashingira intahe nkababwira ibishinga ntahe bikeyi, ndashobora gushinga intahe ku bintu bidasanzwe byanshikiye. Benda turabasiki bacu, iyo umwami wacu avuze ngo mwemu wanje azogaragara muri wewe, ngo igihe isozerwa rizoshika maze byose bikageraho bizoba bihuje n'Imana ijana ku ijana, kandi bihuye n'ijambo ry'Imana, ngo muri icyo gihe ngo mwemu yera azogaragara mu bantu b'Imana, muri twebwe mu bantu b'Imana mu bacunguwe b'ukuri, ngo nubeze mukuri ijambo ryawe n'iryo kuri. Aleluya. Mbega turacyafite uwundi murongo umwe cyangwa ibiri yo gusoma muri Bibiliya. Reka dusome Abaheburayi igice cya 12, igice cya 12 umurongo wa 14. Mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa kukutejejwe atazoraba umwami. Uyu murongo nawo nyene bende atanabasiki bacu twabwiriza kuwusoma tukawusubiramo. Mukurikirane kugirana amahoro n'abantu bose n'ukwezwa kukutejejwe atazoraba umwami. Twabwirizwa gushimangira kuri kuno kuri, maze tukavuga tuti, tukabivuga bivuye mu mutima tuti, muri kino gihe uwemera akezwa n'ijambo ry'ukuri uwo niwe ari mu bejejwe n'amaraso y'umwagazi w'intama. Ibi rero n'ubucunguzi bushitse, hatangura amaraso y'umwagazi w'intama, hanyuma ijambo ry'Imana, hanyuma agacyakurikira kugomba kw'Imana. Ivyo byose birafatanye. Turashimira umwami wacu, ndasubiramwo, turashimira umwami wacu kubona yaraturungikiye muri kino gihe cyacu. Mwena tabranam amurungikanye amajambo y'Imana, kandi buno butumwa bw'Imana bw'agakiza bukaba bwarashoboye kujanwa mu isi yose. Ubu rero abanyuma by'ukuri abanyuma ariko barahamagara kugira ngo bashobore gusohoka. Nimubwire abana banyu, nimubwire imiryango yanyu, nimubibwire abantu bose, mubabwire muti abanyuma bariko barahamagarwa ngo bashobore gusohoka, kuko ukugaruka k'umwami wacu kuri kurugi. Kandi umwami wacu yarabivuze neza ati nimwabona ibyo bintu byose bishitse muraramura imitwe yanyu, kuko ubucunguzi bwanyu buzoba bwegereje. Mu byanditse mu Matayo 21:28, tubananye dusome mu Bikorinto ba mbere igice cya 15 51:52. Ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira, ko inzamba izovuga, abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Haleluya. Umwami wacu ashimwe kandi ashigwe hejuru. Mu gihe cy'ukugaruka k'umukiza wacu, abapfiriye muri Kristo bazobanza kuzuka, natwe abazoba basigaye turi bazima, twebwe abazoba ari bazima tuca duhindurwa, maze tuzamugwe twese hamwe kugira ngo dushobore kubana n'umwami ibihe byose. Benda tarabashiki bacu, Imana yaduhaye ubucunguzi bushitse mumwe mu bugingo no mu mubiri. Imana yarasubije mu kibanza, yarakosoye ibintu byose byari byononywe n'ukugwa. Yatanguye ukurema gusha kandi izo gusozera mu gihe cyacu. Imana yacu ihabwa icubahiro. Tubanaye dusome umurongo wa nyuma muri Bibiliya, tuza gusoma uri mu Baheburayi igice cy'10 36:37. Abaheburayi igice cy'10 36:37. Kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora iby'Imana igomba, mubone guhabwa ibyasezeranywe. Kuko hasigaye igihe gito, igito cyane, kandi ugiraze azoza ntazoteba.
Amen.
Nta na rimwe muri iyi myaka 2000 iheze, uno murongo muri Bibiliya, nta na rimwe washoboye gushimangirwako nko mu gihe cyacu. Kuko hasigaye igihe gito cyane, ugiraze azoza ntazoteba. Ikintu cyankenegwa nuko dushitsa igice cya mbere, tukagirirwa ubuntu imbere y'Imana. Ukugomba kw'Imana kugashobora gushitswa muri twebwe, kandi nkuko twabisomye mu isezerano, hamwe n'ibiri muri iryo sezerano, hamwe n'ibiri mu kwizera kuri mu iryo sezerano. Bendata n'abasiki bacu tubivuge, twongere tubisubiremo. Ubu ni bwo butumwa bwa nyuma imbere y'ukugaruka kwa Yesu Kristo. Ni wo muhamagaro wa nyuma, hanyuma hanyuma hacashika ibingo mumaze gukora ukugomba kw'Imana, tumaze gukora ukugomba kw'Imana tuzoshika ku ntumbero. Nicyo gituma tubwirizwa gusenga cyane, tumubwire tuti mwami mukundwa, ukugomba kwawe gukoreke mu buzima bwanjye, mu bwingo bwanjye. Uko niko twabisomye ngo mumaze gukora iby'Imana igomba, mumaze gushitsa iby'Imana igomba. Kandi dushitsa ukugomba kw'Imana iyo turiko turizera, iyo twemeye tukabatizwa, iyo tumenye yuko ibyari biri mu ntango, ibyari mu ishengero mu ntango, ko n'ubu byagarukanywe, ko byose byagarukanywe, kandi ko tumaze gukora iby'Imana igomba, tuzoronka ibyasezeranywe. Irindi rimwe benda tunabashiki bacu bizurik, reka kandi mbwire benda tunabashiki bacu, mbwire abadusobanura mu zindi ndimi, nimusome ijambo mwenda ta shelo yasomye mu ntangamarara, kandi mwumve amajambo yose yandi, muvuge muti ego, muvuge muti ego kuri buri jambo ry'Imana ryose. Mwemere, mwakire buri jambo ry'Imana kuri mwebwe, mujyakire umwe kugiticiwe muri cyo gihezo cyashika. Ijambo riri muri Yesaya 55 rivuga ngo ijambo ryose riva mu kanwa kanje niko uhoravu agize, niko Imana igize ngo ntirizogaruka kuri jewe ubusa, ridashikije muri wewe, muri jewe, muri twebwe icyatumye lirungikwa, ryarungitswe mu gihe cyacu kugira ngo rihamagare abantu bashobore gusohoka, abo bose bagenewe kuzibonera izamugwa igihe cy'ukugaruka kwa Yesu Kristo, kugira ngo tuzoshobore kuba turi kumwe n'umwami wacu ibihe byose. Nimuhezagigwe, nimugire umwete, turaca mu bigeragezo bitandukanye, ariko Imana yima umwami Imana agendana natwe, kandi tuzobona ibyo twizeye. Amen. Reka twongere tubisubiremo. Abumvise isezerano ry'Imana kiriya gihe ntacyo ryabamariye, kubera ko ibyo bumvise batabishyize ku kwizera ngo bongere bumvire. Wewe na jewe dushobore guhabwa, na bendata bose, n'abakozi b'Imana bose, twese bendata n'abashiki bacu bose mu isi yose, dushobore guhabwa gukora ukugomba kw'Imana, kandi dukorere umwami twuzuye ukwizera no kumvira, kugira ngo tuzobe twiteguye kugukuza kwiwe. Umwami wacu nashimwe kandi ahabwe icyubahiro kubw'ubucunguzi bushitse, nashimwe kubw'isezerano yagiranye natwe, kubw'amaraso yasheshe kubwacu, kubw'amasezerano yadusezeraniye, kuko ari karashyitsa yose mu buzima bwacu. Mwese nimuhezagigwe, muhezagigwe umugisha w'Imana ishobora byose, mu izina ryera rya Yesu. Amen. Inzira turusha ko tutazi inzira, ariko siniko ndijyana jenyine, kuko umwami ntashobora kumpeba mu gihe cyose ndiko ndamukurikira. Ibyo biba byose ari kumwe nanje buri munsi, kandi ndazi yuko umucunguzi wanje ari kumwe nanje, ari kumwe yama ari kumwe nanje, yama ari kumwe nanje, yama ari kumwe nanje, yama ari kumwe nanje, ha izuba rya kimvura yagwa Yesu yama ari kumwe nanje ibihuhusi biriko birahuhuta cyane maze ibicu byiraburanye bikankikuza maze imipfunda igasuriranya umwiza ukankikuza niwe amara ubwoba kandindira mu rukundo rwiwe kandi akamfata ukuboko yamari kumwe nanje yamari kumwe nanje haba mu mvura haba ku zuba Yesu ari kumwe nanje iyo imyitwarariko y'iyi si inshitseko nk'ibipfungu y'ubushobozi bw'ikuzimu bukikuje ubugingo bwanje muri icyo gihe cyane numvijwe iry'umwami rimbwira ngo nureme sindi kure yawe heraba ingene ndagukunda yamari kumwe nanje yamari kumwe nanje kuzuba no mumvura Yesu ari kumwe nanje yamari kumwe nanje yamari kumwe nanje kuzuba no mumvura Yesu yamari kumwe nanje amen.